Ikiganiro umushikanganje yajeje umutekano n'intwaro yo hagati yahayamenyesha makuru cyabereye mu biriwe ku murwa mukuru butunzi Bujumbura yishura ku bibazo vyamenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe Martin Iteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa ikibazo cyari kiragishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamwo umushikanganje Iteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko kubutungane buriko buramuronda
Muga ukuri nuko ukuri nuko Parke General de la République ifise ivyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nivyo baragize fuye perquisition bafise iyo batanga raporo ko je Parke General ntimparapo nivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona turarindiriye rero ico bazoshikako ngira bazotubwira nibashobora kumubona Bariko rambaza ati General de Police Bunyoni ari je nabyi kibazo mu kibaze mu butunga kuko nibo bazi iyo dosi kungene bariko barayikora birumvikana aho byicho kibazo gende ubaze Procureur General de la République ko je sindi umuvugizi wiwe
niteretse ajeje ubushikanganje bw'umutekano yanagarutse kuyifatwa ryavuzwe y'intwaza ngabo zibiri zifise ipete rya Colonel mu gipolisi yatangaje ko Desire Uwamahoro atwari gipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ari karumvirizwa n'ubutungane mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane
Uwamahoro Desire umuseremu cyangwa bazakundi afunzwe gusa yahinduriwe amabanga ari uwamusubiriye mu by'akazi gabo ko byahuriranye nuko irango bariko barondera intwaza ngabo byancho bashe babifataniza ko mugabo nibaza ko ntabyo barambira urumva dossier muri Parke General de la République yo ariko ayikorera Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza cyangwa mwumviriza urumva ko ari Parke General urumva ko Parke General je ntayitwara nta raporo bacha bampubwo nyene atacu barashikako bariko baramubaza ngira tuzomenya ibyo ari byo nihagera naye ibindi rero bazava babwira mu butungane ko dosiye mu butungane jewe sininje je ndaba vy'inyamiramabi mu gihe dosiye iri kurakorwa muri peki cya munyamiramabi aho ngo kimbaza no bishu ko dosiye iri muri mu butungane muri Parke General ya Repubulika nta byinshi no babwira icyo nzi n'icyo ndababwira
Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cyagereye ubutegetsi cyitwa Kiriho cyandikira mu Burundi cyanditse kivuga ko wahoze ari umushikanganje wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu wakoranye na bimwe mu binyamakuru wacafuza igihugu birimo iby'abarundi n'ababirigi umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mu ijoro rya 13 ukwa gatanu 2015 umunsi habaye ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'iminsi mike aheze Bunyoni yakombowe yahejwe ya Amerika mwihweza ukurikira
kenshi ibintu nk'ibyo bikomera muri CNDD-FDD haba hari ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yabyo aheze amezi arenga 8 president Ndayishimiye yakuye umushikiranganje we wa mbere wewe arenga yome Bunyoni karavuze byinshi muri bukamajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu by'amafaranga rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi na n'umutaye ngo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi hanyuma bakana yabura mu nyuma bagataho twarimbwa imbwa tuzi ko zija gusaka irwanisho canke urumogi mu nyuma bakanavayo ahubwo abapolisi atana kimwe batoya ariko bagaca biba ngo na makuru twakuyemo abapolisi barivye ibintu byinshi byo mu nzu kwa Bunyoni kuko ngo ntibamusanzeho ivyo byose rero bikoreka ko hariho ico bigamije kubwanje President Ndayishimiye nibaza ko ari karagomba gusamaza abantu
Kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise hari binyegezwa byinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo byari byavuzwe ko biterwa na Bunyoni
President Ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikanganje wa mbere yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenero bashatse kumutembagaza ngo bashatse kumukubita kodeti cyo gihe hato havugwa arenga yome Bunyoni n'abandi mu nyuma arakura abantu ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi byari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya Bunyoni arashobora kuba ari ngaho i Bujumbura Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi
Amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri nuko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Isakwa ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko itegetswe n'umushikirizamanza wa Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi icyarivuyemo ntikiratangazwa. Ku mutaha yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushikirizamanza wa Kizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifuro vyaza amafaranga muri ayo mazu. Alain Guillaume Bunyoni niwe murundi wenyene rudende kugera ubu afise ipete rya Commissaire de Police General ringana na General w'ingabo mu gisirikare. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.